Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi aho muri bahaye ikaze ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika.
Cyo tubiteze ko nuko mudufasha kugira ngo dushikirize ubutumwa bene gihugu nkuko twaheruka gutanga umusegetera kugira ngo bamenye gukoresha neza uwo musegetera icyo wagenewe.
Uyu ni muganga Dr. Darius Habarugira ushinzwe umugambi ni programme yo kurwanya indwara ya malaria mu Burundi. Arava ku ruhare rutagirira ngo umunyamakuru ashinzwe kuba yafasha muri uwo mugambi. Iyi nkuru kimwe n'inkuru iturutse ingozi mu Burundi ku kibazo cyo kumenya niba abantu bakiri bato ku myaka 9 bashobora gutanga umusanzu intererano yo gukoresha amatora ni muri politiki niba bishoboka. Zose ziri muzo tuzo kubagezaho muri uyu mwanya ndetse no mu makuru yacu ya saa mara igice, ariko cyane cyane mu kanya gashize abahagarariye ubuvugizi bwa leta mu Burundi amaze kuganira n'abanyamakuru babagezaho ingingo zinyuranye. Ni mu kanya gato turabararitse ku maradiyo yanyu. Reka duhere mu Burundi aho abavugizi b'inzego zitandukanye za leta bamaze kuhura n'abanyamakuru bakabatangariza ingingo zinyuranye zirimo uburyo leta y'u Burundi yabaragiye ibeshyirwa kuva mu myaka y'2015. Umunyamakuru w'u Amerika mu Burundi Eloge Birikaneza yari umunyamakuru bakurikiranye ikiganiro n'abavugizi ba leta. Eloge, uratwumva neza?
Ndabumva neza Etienne Karekezi.
Eloge, ikiganiro nk'iki ntabwo gisanzwe, muri make abavugizi ba leta batangaje ku buryo bwumvikana iki ku banyamakuru?
Ego me Etienne, nk'uko bivuze cyari ikiganiro gisanzwe kuko bari abavugizi b'inzego za leta harimo umukuru w'igihugu hakabamo n'uwa leta nyine ubwayo akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta. Mbere y'ikiganiro nticyari kubamenyekamakuru gusa, cyari ikiganiro n'abantu bandi bashobora kuzamo. Abatitabye ubona ko bari abantu bari hagati y'igihumbi n'amajana atanu n'ibihumbi bibiri, cyaba cyabereye mu buraruko bwa Bujumbura. Bakaba rero mu bintu bavuze, ahanini bavuze ibintu 10 nyamukuru Burundi bwabeshewe kuva mu mwaka w'2015, ariko kandi bavuga ko Burundi bwagiye bubeshegwa kandi bushaka gucugwa bufuni na buhoro n'abanyamahanga, cyane cyane igihugu cy'Ububiligi kuva igihe yuko kubindare yuko bwikukira umugana waza guhorwa gasoba ikarondoye ntayo kwikukira muri ibintu 10 rero bavuze.
Eloge, ihangane gato bavuga ko no kuva mu mwaka w'2015 kandi ko ari ibintu 10 watubwira muri make cyane bitatu cyangwa se bine mu byo bavuze.
Mu byo bikomeye bavuze ibyo bintu 10 byose bavuga ko ari ibintu bikomeye, ariko bavuze ko ubundi bwabeshewe yuko ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza ariko bategura ihonyabwoko. Ikindi bavuga yuko ubundi bwabeshewe ko ari ibinogo rusange bizimbwe bikaba ngo byari bigenewe kuzohambwamo abatutsi bazokwicwa. Ikindi kintu bavuze ni uko amashyirahamwe mpuzamakungu akoranye n'abansi b'u Burundi bagiye abeshyera u Burundi ku bijyanye n'impunzi, bavuga ko abarundi bataye igihugu ari umurengera, ariko ngo bakiyibagiza abatashe mu gihugu. Ikindi bavuze ni uko u Burundi bwagiye bubeshyerwa ingabo zabwo zikabeshyerwa ko zakoze amari atari byo. Hanyuma ikindi bavuze bagahagarara ko mbere cyane ni uko urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure zo muri CNDD-FDD zagirijwe kuba icyo bita milife, mu gihe milife mu busanzwe ni umugwi w'abagwanyi, ariko bakavuga bati urwaruka naho rwagirizwa gutya twari kugira ngo baruhe ishusho y'inyamaswa maze ababanka babiraremo abandi nabo babahunge.
None se Eloge, urava ku Burundi bwabeshyewe, basobanuye uwabubeshyeye uwo ari we?
Kuisonga egometiene kuisonga giwabubeshyeye mubabenshi bavuga kahariwe n'icumi nyene. Kuisonga haza ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya, hakaza amashyirahamwe mpuzamakungu ubugira kabiri, hakajamo ibinyamakuru mpuzamakungu n'amenyeshamakuru bamwe b'abarundi, harimo abamaradiyo y'ubugawe, harimo mbere na wa mugwi wagira amatohoza ku byaha biba byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015, hamwe n'igisata kigerwa gato y'akazi na muntu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Aha rero umugwi wa nyuma bavuga nawo nyene bashyira mu bwanzi b'u Burundi ni bamwe bashaka guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015 ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu.
None se ibyo abavugizi ba leta batangaje hari ingingo bumvikanishije ko leta y'u Burundi igiye gufata nyuma y'ibyo bavuga ko ari ibinyoma byayatangajwe ku Burundi.
Nuko mvuze cyane ingingo zo ziranavugwa, ariko imbere y'uko navuga ku ngingo navuga nti n'ubwo ikintu nyamukuru bavuga babona cyagomba guherekeza ibinyoma. Bavuga ko ibinyoma byari bigomba guherekezwa n'ihirikwa ry'ubutegetsi n'isambugwa ry'inzego zitorewe n'abanyagihugu, cyane cyane ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza, bakamukura kugira ngo bimike abandi bayoboka ababita abanyamahanga n'ibihugu bya rutura bishaka gutwaza igitugu ibihugu bya Afurika. Imwe mu ngingo nyamukuru bavuze ni nayo mbere yavuzwe cyane mbere bararikiye abanyagihugu ku munsi wa gatandatu kuza mu myiyerekano y'ugushima iyo ngingo, nuko Burundi buca bwikura mu ishyirahamwe nako muri ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yirahe ariyo CPI.
Urakoze cyane Eloge Wirikaneza. Ibyo ni byatangajwe n'abavugizi ba leta y'u Burundi, inzego zinyuranye za leta y'u Burundi bibitangariza abanyamakuru n'abanyagihugu basanzwe. Urakoze cyane.
Murakoze namwe cyane karekeze.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakomeje kumva ijwi rya Amerika, turacyari mu Burundi. Guverinoma irasaba ni u Burundi irasaba ko mu itangazamakuru gutanga umusanzu wabo mu rugamba rwo kurwanya indwara ya malaria. Ibyo byasabwe n'abayobozi b'umugambi w'igihugu ugamije kurwanya malaria mu nama bagiranye n'abanyamakuru i Bujumbura mu Burundi. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka niwe utugezaho ibisobanuro.
Igikorwa cy'umumenyeshamakuru ni ntangere mu kurwanya malaria. Urongoye umugambi wo kurwanya malaria ku rwego rw'igihugu avuga ko amaradiyo n'ibinyamakuru bidafashije mu gushikana ijwi kure ibikorwa byo kurwanya icyo kiza ataho byoshika. Muganga Darius Habarugira arongoye uwo mugambi yiteze byinshi ku bamenyeshamakuru bitavye urwo ruganda.
Icyo tubiteze ko nuko mudufasha kugira ngo dushikirize ubutumwa bene gihugu, nkuko twaheruka gutanga umusegetera kugira ngo bamenye gukoresha neza uwo musegetera icyo wagenewe. Ama mudufashe kugira ngo mubwire bene gihugu ari urwaye ashobore kuja kwa muganga hakiri kare, kandi kugira ngo abindi bikorwa twimirije gukora mu ntara ya Muyinga ngo zitwimirije gupompa kugira ngo ejo tukabikora ko ubwo butumwa bushobore gushikira bene gihugu.
Mu gihe malaria ite mitongora mu Burundi, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza sida bwemeza ko hari abirukira barumenyi abo nabo bakahasiga ubuzima. Muri urwo ruganda hatumiwe umukenyezi wo mu ntara ya Bururi yabuze ikibondo muri ubwo buryo kugira atange gihamya. Ndayisenga Kursum yarabuze ikibondo muri ubwo buryo.
Hama namutwaye kwa Kamye hari haheze nk'iminsi ibiri acambwira ati gwari uyu mutura kugirira akamaro ati iyo ngwara ndayibona n'izabana muma rero je ndicara ngaho mbona bitera vyanka maraso atera umenga arakamye ati atangura gutapika ariko guhagura. Hama rero ncamvuga ati umwana wanje kwera aramfanye canige ngo ubona ati hinga simbe kwa muganga ndagenda ku bitaro buta acambwira ati agaci batuma ko ambirasi tusha turagenda ni Bururi gushika i Bururi muganga cyashika muri ama majisha ati umwana yapfuye kera tigira kandi umwana wawe yishwe na malaria.
Kuva umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida atangaje ko ingwara ya malaria ibaye ikiza mu Burundi, ibikorwa byakozwe byaratumye ibiharuro by'abafatwa bigabanuka. Muganga Habarugira arunguye umugambi w'igihugu wo kurwanya malaria abifitiye gihamya.
Kuva umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida atangaje ko Burundi buri mu kiza cya malaria ibiharuro byagiye bigabanuka, kuko icyo gihe kundwi hari abagwayi baba ibihumbi 200 kundwi bagwara malaria, ariko uwo munsi turi ku bagwayi baba ibihumbi 100 kundwi. Ama n'intara nyinshi kubera akazi ibikorwa byagiye birakogwa nicyo cyatumye abagwayi ba malaria bagabanuka. Novuga nk'abamisegetera iheruka gutangwa mu gihugu cyose, avuga ibikorwa byo gupompa mu mazu umuti wica imibu ahantu bavuga mu ntara za Cankuzo, za Rutana n'ubu mu ntara ya Karusi. Aho rero ntibagiye abaganga bagiye kuvura kugira ngo bafashe abari basanzwe bari ku kivi. Ibyo ni ibikorwa ahanini byatumye indwara ya malaria igabanuka.
Abamenyeshamakuru bitabye urwo ruganda barashima ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bubona ko bafise uruhara ntangere muri urwo rugamba rwo kurwanya malaria Dushime Ornella wo kuri Radio Destiny FM yishimira uruhara afise mu guhimiriza abarundi n'abarundi kazi mu bijanye no kwirinda malaria.
Ni inyigisho ngira kamaro ku bamenyesha makuru cyane cyane bakora ibiganiro by'amagara y'abantu twabonye ikiza cha malaria ko cabaye ikiza muri iyo minsi yahera mu gabo ko kiriko kiragabanuka mugana aho byagabanutse ibiharuro bikiri hejuru ko ari uruhara rwacu ko gufasha leta ko gufasha abarundi batwumviriza guhimiriza kugira ngo ico kiza tukirandurane n'imizi biciye mu byo twandika biciye mu byo mu biganiro byacu kugira ngo dushobore kurandurana ikiza ca malaria ngaha mu Burundi.
Ugo ruganda kubamenyesha makuru watunganijwe n'ikigo CIEP kijejwe guhimiriza iterambere mu gihugu kifadikanije n'ishami rya ONU rijejwe abana ku isi UNICEF mu funyafunyo y'Igifaransa mujumbura. Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste. Uyu munsi mu gitondo ijwi rya Amerika ryabagejejeho inkuru ku mwana wo mu Burundi w'imyaka 9 watanze umusanzu w'amafaranga yo gukoresha mu matora ateganijwe mu mwaka wa 2020 mu Burundi. Gusa iki gikorwa cyagaragaye mu buryo butandukanye mu nzego zinyuranye. Umunyamakuru wacu w'ijwi rya Amerika mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze ni ugiye kutugezaho ibivugwa kuri iki kibazo cy'uwo mwana.
Ku banyagihugu bato bato, igikorwa cyo guterera amatora cyakozwe kuri uwa kabiri n'umwana w'imyaka 9 ni ikintu kidasanzwe. Nabo nyine bavuga ko bifuza kuyaterera. Ubukene barimwo bukababera intambamye nk'uko babivuga.
Kuba umwana w'imyaka 9 yoterera amatora twaravyakiriye gose cyane. Oya ntibisanzwe ahubwo sinzi ko ari no murundi.
Kiriye neza gusa niko hari igihe umuntu abura icyo atanze. Ego twari twiteguye nuko yanyere icyo umuntu atanga ari cyabura.
Turabyifuza gose cyane kubera nyine ubu hari ubukene burengeje.
Nyishyirahamwe OIDB riharanira agateka k'abana Ingozi babona ko icyo cyimviro cy'amatora kirengeye uyu mwana. Felix Sindayigaya ariserukira mu ntara ya Ngozi avuga ko icyo cyimviro ashobora kuba yakingijwemo n'umuntu akuze.
Ibijyanye n'amatora rero ni ikintu kirekire kugira ngo umuntu agitahure ko ari umuntu akuze amaze kuba yarose inyigisho amaze kuba ari umuntu ashobora gutahura akagira gutandukanya icyatsi n'ururo cyo twita capacité de discernement mu Gifaransa. Uko tubyumva ku rugero rwacu umwana w'imyaka 9 twibaza yuko iyo ntambwe atabaragera kwishika ko
nawe yumva ko icyo cyumva cyaba cyavuye
aho cyavuye ntitwashobora kuhamenya mu gabe byo byose hariho umuntu akuze ashobora kuba yarabimushyizemo akanamuherekeza kugira ngo abikore kuko tugiraga ikimbiro nk'icyo ashike no muri banki ashobore no kuba yo ashobora kuzuza bordero tujya mpapuro buzuza mu gushyira amafaranga kuri konti biragoye kugira umuntu abitahure.
Muri iryo shyirahamwe bati iyo ngendo si iyo gushyigikira ku bana.
Icyo twumva cyokorwa ni uko iyo ngendo kumbure twumva tutayishyigikira kuko umwana w'imyaka 9 akiri muto ntabaragera no kujya mu matora. Cyumvikana yuko no kuba amategeko agenga amatora adashobora kwemerera ko bashobora kujya mu matora. No kuvuga yuko ibijyanye n'amatora ntabyo baba baragera gutahura. Twibaza yuko iyo ngendo si ngendo ibereye na gato ku mwana akiri muto nk'uko. Ibyo ni ibikorwa biba bigenewe gukora abantu baba bakwije imyaka bakwije n'ibisabwa kugira ngo bashobore kujya mu matora.
Imbere yo gushyikiriza impanuro nk'iyo Mikael Ntigacika arongoye Pruna mu ntara ya Ngozi abona ko icyo cyimviro ari cy'umubyeyi. Ku bwiwe yoba yashatse kwerekana ko akunda gusumba umugambwe arimo uri ku butegetsi.
Twitwaze yuko uwo mwana atoga icyo cyo guterera amatora kuko bwa mbere aje mutugana nta n'ivyo tubaza yumva. Twitwaze yuko yabavye ari umubyeyi wiwe azaba yabimushitsemo kugira ngo yereke umugambwe wiwe uri ku butegetsi ko akunda umugambwe gusumba.
Umubyeyi asabwe umuzi ko ari umugambwe ari ku butegetsi.
Ego turamuzi tumbabiri umuntu ari muri sante defudete tuyo tuhadura abanyamigambwe yuko batoza barabishyira mu bana babareka bagashikira imyaka yo kumenya umugambwe icarico.
Twarondeye kumenya uko umugambwe sante defudete ubona intererano y'amatora y'uwo mwana w'imyaka 9 yatanze kuri uyu wa kabiri. Kuri uyu wa gatatu twashyitse ku biro by'uwo mugambwe ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Twakirwa na Jean Cyiza umunyamabanga w'uwo mugambwe mu ntara. Jean Chiza yaturungitse kumunyamabanga ajejwe ibyo kumenyesha makuru muri CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu. Nancy Nete Mutoni arongoye ico gisata yatumyeje ko atakiganiro yuduhera kuri telefone. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mbibutsa ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro Netienne Karekezi. Amasendika y'abaforomo n'abafasha babo mu Burundi ejo yatangaje ko mu gihe cy'iminsi 14 azagarika akazi igihe leta itazabemerera ibyo bayisaba. Bimwe mu byo abagize amasendika binubira n'uko badahabwa amafaranga ahagije yo kwivuza nk'uko babisezeranye na leta y'u Burundi. Mu kiganiro muri Isanga abajyana mugenzi wacu je Nimukankusi abatumira bari babiri ni abayobozi b'ayo masendika yombi aribo Bwana Melance Hakizimana no mukuru wa Sinapa sendika y'abaforomo na madamu bukuru Marie umuyobozi wa sendika y'abafasha b'abaforomo yitwa Magambo Ahinnye CNTS. Bwana Hakizimana muri uyu mwanya ni ugiye gutangira dusobanurira abakozi bari muri sendika Sinapa ayobuye.
Abagize sendika Sinapa n'abakozi bakorera mu gisata cy'ubuvuzi ahanini bagizwe n'abaforoma mugabo n'abandi usanga bakorana n'abaforoma bajya abaraba bitwa abafasha b'abaforoma mu Faransa bitwa ba yegesanya cyangwa bajya usanga bakora mu yandi na serivisi nka za laboratoire hajya bapimira ibipimo by'abarwayi cyangwa n'abajya abandi usanga mu mavuriro mato mato hari abakora mu bya gutoza amafaranga cyangwa abajejwe iby'isuku abo bose bari muri sendika Sinapa. Mugabo abo ndovuga batari muri masendika Sinapa bajya twita abaganga le médecin mu rurimi rw'Igifaransa abo bari muri sendika Sinapa kuko abaganga barafise amasendika yabo bahurukiramo.
Hanyuma Mari abari muri sendika iri ya CNTS bo ni bande?
Nabakozi nyene bakora mu gisata cy'ubuvuzi bari mu migi itandukanye kuko burya amategeko yo kwinjira muri sendika winjira muri sendika wifuza ubu ni huye n'uko irwanya agateka nawe kakuraba mu gisata ukoreramo. Harimo natwe harimo abaforoma abanyamabanga bo mu ndwaro abajya bacungereje amafaranga bakonda baba muri service financier nyuma bacungereje ibigega abakozi barari by'isuku abanyezamu. Navuga yuko ni sendika ihurikiyemo abakozi mu gisata cyo mu rwego rwa bose atari umwuga umwe ahanini bene wacu haguyemo abanyamwuga bose twebwe rero turi mu bisata byose by'ubuzima bw'ubushikiranganji n'abakora mu bindi bisata by'ubuvuzi bose.
Ye nkuko byumvikana rero ni abakozi bo mu buvuzi bose nkuko iyi sendika ibivuga sendika nationale pour les travailleurs de la santé abakozi bose bo mu buvuzi. None se
wariwe wese ashaka kwinjira nta n'umwe atayimiriwe kuva ku baganga bageze ko bariho bataragira amasendika yabo nuko gushika ku mukozi mutonya baho bakora mu gisata cy'ubuvuzi.
Ye none se reka mbagarukeho Merance, ko mushaka guhagarika akazi ni ibiki mwasabye leta?
Ushaka guhagarika akazi kubera ibibazo twavuze byihuta mu bisanzwe byo twasabye leta n'ubivuga ko biri mu migwi ibiri hariho ibisanzwe biri mu masezerano twagiraniye na leta mu mwaka w'2009 muri ivyo harimwo ibijyanye no gutunganya gushasha ibijyanye n'amateka y'abakozi ari byo twita gutekaniriza akazoza abakozi hariyo ibijyanye no gutanga intererano y'abakozi muri ayo mashyirahamwe ajejwe gutekaniriza akazoza abakozi hariho n'imishahara y'abakozi
bakora mu mavuriro mato mato abo twokwita les sous contraroko hakaba nibijanye no kwivuza mugabo ivyatumiye dusohora umutahe wo guzohagarika kazi mu minsi 14 n'ivyaba bitararonka inyishu ahanini bifatiye kuvyo kwivuza kw'abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi hakaba nibijanye n'umutekano umutekano wabakozi mu gisata cy'ubuvuzi mu gihe bari bari ku kazi n'ibijyanye n'intwari ibereye ivyo rero ibyo bintu bitatu bikuru bikuru byatumye dusohora imutahwe wo kuganisha kugira ngo leta n'abafasha leta bashobore kutwumviriza kugira turonke inyishu ibereye.
Marie, ibyo Merance avuze urabyumvise, mwebwe hari ibindi musaba bitari ibyo ngibyo byaba biza byiyongeraho?
Oya, turi kumwe. Ibyo bibazo bitumye tugabisha kuko dushaka guhagarika akazi mu gihe atantu tutowe, tubiri kumwe twabisinyiye hamwe nta na kimwe gitandukanye, turi kumwe.
None se ubwo urebye uko mubitubwiye abakozi bo mu buvuzi barebwa n'iki kibazo ni benshi, ni benshi cyane, bari mu nzego zitandukanye. None nimuhagarika murabona ubuzima butazaba buhagaze?
Oya, burya icya mbere ni ukubwira mugenzi mwene wacu nuko utwavuze ko ari kugabisha, ni ukuvuga iyo hageze amasendika agabishe yuko ashaka guhagarika, baba babonye yuko abo babituye aribo bakoresha babo basa n'uko bariko bayamiriye batari kwa bikurikirana umwete. Ubona nk'ikintu cy'ukuvugwa ni ikintu nkoramutima ku mukozi, tuvura abandi mugabo turwaye mu byo twasinyane na leta yuko yodufasha kuvugwa kugira ngo tugume ku rubuga turiko turavura abandi, nibyo baduhagarikiye. Natwe rero turiko twagabije kugira ngo tubereke yuko mu gihe amagara yacu nayo abahangamye ni ikintu cyihuta nkoramutima. Hanyuma ikindi nacyo kizo byerekeye umutekano w'abakozi ku kazi, iyo wumvise abantu bisuka mu gisata cy'ubuvuzi kuza gufatira ibihano abantu badakoresha badaciye ku nzego, ibyo ni wo basa no kutunyuza ntibazo bumenye niyo twagiye. Urumva rero ni ibintu nkoramutima. Hanyuma ibindi biduhanze tutafashe nka nkoramutima izo biri twarekanye ingene tuzobibandanya mu biganiro cyanse tugashyikira n'ubutungane. Mugaye ibyo bibiri ntiworindira kujya mu butungane basaba kukuvuza, ntiworindira kujya mu butungane aribo bari kwaguhohotera bava ushaka no kuhasiga n'ubuzima. Twe dushaka rero tugarukiye uwo mutekano wacu uzwi n'amategeko mpuzamakungu ko tugomba gukora umutekano w'akazi. Hagize icyo twaba dukora kitameze neza cyangwa ariko se badutoye ko abatugejwe n'ibice mu mategeko agenga ibyo bifata dukoramo, mvuga ntagiye ureka kubingirira ngo bijye mu kimbo bajye mu kibada cyabo, na cyane cyane ubushikangaji bwacu nabwo ukamwengura ibiyuko birabikurikirana, ahubwo ngo bayibona ko ari ibisanzwe.
Merance, ibi bibazo bimaze igihe kingana iki? Mumaze igihe kingana iki mwibigejeje ku babishinzwe mwifuza ko babibonera umuti?
Twaragerageje turavugana n'ubushiranganje butujejwe mugabo nta muti turabona uravamo. Nibyo bindi twaragerageje kugira tubivugane mugabo ibyo bindi byovyo bijanye n'umutekano w'abakozi ku kazi cyangwa nabyo twavuga bijanye n'intwari ibereye byo ntitunabibona na kumwe, akaba ari nacyo gituma tuvuga tuti twicarane dusigure nabo bumvirize, hanyuma tuvugane icyo twebwe tubyumva ko nabo babyumvire. Bibaye na ngombwa barondera umuntu atwumviriza ibyo bibazo tuba tutumvikana ko atwumvirize, hanyuma baduhe intumbero umwe wese ukuntu ashobora kubifata kuri ibyo bibazo. Kuko tuvuze tuti abakozi ntibafite umutekano ku kazi, mugabo umushikiranganji wewe gatatubwira ati umutekano aho umutekano uhangwabanye ntaho mbona. Murumva ko ica itera kubiri bikatwumva bica bitera amatasi, kandi bitari gutera amatasi mu gihe dusanzwe turi abakozi biwe. Tuvuze tuti hari ibintu bijanye n'intwari ibereye ukuntu akazi katereza gutunganywa hisunzwe amategeko, nabo gatatubwira ati eka twebwe ukundi tubona turiko turabitunganya ni vyiza cyane. Twavuga tuti reka rero twicarane tuvugane ikibazo kimwe kimwe ku kindi tukivugane, nitwabona tukubeshe tuzosaba ikigongo ko tuzoba turababeshe. Mugabo nitwasanga ibyo tuvuga ari byo nabo nyene bavuge bati natwe ibiko twasanzwe menga nibyo tubikosore hanyuma akazi gatera imbere cyo rero twarabivuganye imbere nagira ndabimenyeshe none munsi ko nagize amahirwe mushikanji yampamagaye kugira tubivugane numvise kubijanye n'ibijanye no kuvuzwa aha ni turabihurizako turabihurizako mbere akaba yanatwemera yuko yoba agomba kugira ingufu kugira icyo kibazo kive mu nzira mugabo ibyo bindi bibazo bibiri ntitubihurizako twavuga tuti ibyo bindi bibazo bibiri numva tudahurizako bibaye ngombwa turondere umuntu ashobora kuduhuza kugira ngo ibyo bibazo tubihurizeko abakozi bakore batekaniwe mu mitima akazi kageze neza abagwaje aribo buhavuye bagwa mu mborero ntihagire icyo baba
Iki kiganiro rero ni ikiganiro giha abakunzi b'ijwi rya Amerika umwanya kugira ngo babaze cyangwa se batange n'ibitekerezo ku kiganiro tuba turimo gukora.
Akindi muri zone mbere zikomine gatera intara ya Kanza mu Burundi. Yaje nagomba kubabaza n'abaforoma ntabwo boraba ntagire ababirenganije cyangwa dufate nk'abagwayi kubagarika akazi aho bashobora kubora ubuzima. Kina cyo bakaraba akabyumvikana leta kugira icyo kibazo bagitumye kuromba n'ikibazo gikomakomeye cyane. Ariko ni nacyo nagomba kubabaza sinzi kigenewe cyo cyombere bya bagiye bagitangure cyo bafatiye niba uko byahora bimeze cyane cyaba cyahinduka ikintu cyatumye bihinduka.
Icyahindutse ahanini urabona leta twari twajyana ibiganiro iremera kudushyigikira mu kuvugwa mu kuturihira ibice 20% cyangwa 30% by'aho tuvugwa kandi tukabiturihira ku ideni bakaza barariha ishyirahamwe rivuza abakozi ba leta bita mituweli y'abakozi ba leta. Hanyuma rero kubera ahanini ingorane ziriho dushyira mu bice 3 ubwa mbere leta itanga amafaranga adakwiye ayo nayo itanze niyashyitse mu bushikiranganji bagateba kuriha ryashyirahamwe mituweli gashya dufatira ibihano nk'ubu yadufatiye ibihano mukuco idusaba yuko turiha ya mafaranga leta yaho turihira kandi natwe twashatse kurwanya imizogorane zoturuka ku kubura amafaranga yo kwivuza kandi natwe tuvura abandi urumva rero badusubije mu ihumbi hanyuma ikindi nacyo niba nakuri mu bushikiranganji nta manama bagiye gukurikirana ingorane ziba ziva mu ishyirwa mu ngiro ry'iryo tegeko naho ingorane yaturutse rero ubu abantu iki ase kinakomeye muri iyo ngingo na mito yafashe muga yose ubushikiranganji nk'ubu ndende zo mu kuzo kwa muganga cyane abafite indwara zimara igihe kirekire twita maladi kronike nabo nyine muri bwa bukene imiti kibataba buri ngene bivuza bagashobora kuremba rero bakasiga ubuzima ni ibyo rero byadutumye duhaguruka kuko umwegwa umushikiranganji yatwakiriye muga naho yatwakiriye ibyo yadusabye ngo tumuterere bimufashe gutora umuti yarahorereye ntitwigeze tubona ikiriko kirakogwa yaduhaye imana ku itariki 19 z'ukwezi kw'icyenda urabona iyo tugeze ukwezi kurarenze ibyo twamuterere mu byiyumviro ashaka kuzokoresha mu kondera umuti natwe twiwe tubona yakoze ngo tubone yuko iyo ngorane ihavuye kuri twebwe ngicyo kitukuvugwa ubu bavugana n'ishyirahamwe mitiweli bati twe turemeye kubavuza namwe bakavugana isango ry'ukundi baheza kuriha iyo babaheraniye twebwe nkito turagitoye umuti uwo mutekano nawo ikibabaje ni uko atashoboye kwemera ngo tubiyage kuko twe twashaka kumufasha gutora umuti hariyo amategeko mpuzamakungu n'amategeko yo mu gihugu yerekana ingene umuntu aramutse agize nk'ikosa ingene afatwa mu kumubahiriza agateka kiwe niyo ndiwumva yuko abantu batanguye gukora nabo hanze badakwinjira mu gishyirahamwe kuko twebwe dutera ubwoba ejo bazotunyurura he tuzobe niyo tujya.
Barakoze rero ni abahagarariye amasendika yo mu Burundi y'abaforomo n'abafasha babo baganiraga na mugenzi wacu Jeremy Kankusi mu kiganiro muri Sanga mu kanya kashize. Inshuti twari kumwe niho ibiganiro byacu tubaye tubicumbikiye muri uyu mwanya, ariko mu kanya gato isamoya n'igice turabagezaho amakuru avugwa ku isi no hirya no hino muri Afurika ndetse no mu karere. Dushimiye cyane turashimiye mu buhanga bw'ibyuma kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi nkomeje kubararikira programu zacu zitaha.